Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 ibice bitatu I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi ikisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 Voice of Muhabura mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru w'estato ya Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze amezi atari make ubuzima mu Burundi butanguye kuzima cyane kubera ubukene bw'ibintu bya ngombwa birimo lisansi, isukari, umunyu hamwe n'ibindi bwiyongeye. Ivyo byaragize ingaruka zikomeye ku buryo bwo gutwara abantu n'ibintu, ku buryo abanyagihugu bahanzwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza kuva I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bagana mu bindi bisagara canke izindi ntara. Ikibazo cy'ubukene bw'ibitoro, isukari n'umunyu si cyo cyonyine cyagiramiye Burundi n'Abarundi. Imyuzure yateye mu Gatumba hamwe no mu bindi bisagara byegereye inkengera ya Tanganyika yarateye uruhombo rukomeye cyane abanyagihugu n'abandi bose bafise amatungo. Ingaruka z'ibyo byago ziribonekeza cyane ku kuntu ibidandazwa byankenerwa mu Burundi muri rusange byaduze ibiciro bikanatuma benshi muri bantu nikora badashobora kuronka uburyo bwo kwikenura mu bintu nkenerwa byo mu buzima bwa minsi yose. Izo ngaruka ntiziri ku banyagihugu hamwe no ku bakozi basanzwe bafise agashara gusa, yamara ziri no ku bantu bifise barimwo umucuraranzi kirangiranwa umuziki Abarundi bakunda cyane. Umushinganyi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu niwe tugiye kuyaga mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi kugira tubwire nawe nyene ingaruka mbi z'izo ntambamyi zose bihanze Burundi muri iki gihe. Jean-Pierre Nimbona yama kandi yateyakamu gasaba gutsimbataza urukundo no gufatana mu nda hagati y'Abarundi hamwe n'abanyagihugu bose batuye akarere ka Afurika biyaga binini hamwe n'abanyafurika bose muri rusange. Nimbona ari mu bacuruzi b'Abarundi bashira imbere kandi akamaro ko kunagura imigenderanire hagati y'ibihugu bibanyi, kuko nk'uko avyivugira bimufasha kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi gucurangira abakunzi b'umuziki wiwe bagwiriye cyane muri ako karere. Reka rero tutarinze kubatesha akanya duhe ikaze Jean-Pierre Nimbona mu kiganiro muri sanga muraho. Mushikanaye Jean-Pierre Nimbona.
Murakoze cyane Frederic Nkundikije, murakoze kuntumira.
Murakoze kwa mwitavye ikiganiro.
Tuvuga tutaravugana. Ego.
Ni vyiza cyane rwose ariko rero.
Murakoze cyane.
Ni vyiza cyane. Nagomba rero ga Jean-Pierre Nimbona imbere ko dutangura ikiganiro, dutangure twumvirize kamwe mu miziki yanyu mishasha benshi bataramenya. Reka twumvirize ako karirimo.
Nikikuta kutafuta na umwa sana sababu sikupati. Sazingine kumezima simu yako siku mzima, najipata nikiwa kwa hali ya kusumbuka. Na kuona tu ukiwa online ukichati na watu wengine inanipa mawazo, nini basi unataka mimi nifanye? Sema tu neno moja, kama uko ndani ama nje, ikiwa la kufanya nisipoteze muda. Muda
Jean Pierre Mbona karirimbo karyoshe cyane gose, murasha kutubwira amajambo make ubutumwa buri muri ako karirimbo cyabatumye mu gacuraranga?
Ubutumwa ni indirimbo y'urukundo, niko ndagerageza kubwira umukunzi wanje yuko urukundo atari politike, kujya abantu bakina politike aho usanga haruguye mukirana kubera inyungu gucya cyane na kuriya, yuko urukundo bimeze gutya, swati urankunda cyangwa ntunkunda, kimwe muri ivyo na kibanza cyo hagati ngo akazuyazi gutya na gutya. Urumva nashatse guhuza urukundo na politike, kujya abantu bakina urukino rwa politike ugasanga ntuzi umwansi, umwansi ndumumenya na mwansi yamaho na mukunzi yamaho. Rero mu rukundo ariko ndabwira umukunzi wanje yuko atavyo kuzuyaza, swati arankunda cyane nankunda.
Guhuza
kandi turakunda na cyane idukundana. Ego
guhuza politike n'urukundo mwasanze ari ibintu byoroshye?
Bo bivana n'ukuntu bitahura, ariko sinibaza yuko politike twese tuyiyobewe kwimera, aho ubona abakunzi buno munsi ari abansi bejo, aho ubona abandi bipanga gutya abandi bakipanga kuriya, niko bimeze tumaze kubibona muri aka karere ahamba muri Kenya cyama byabaye. Kama tubona umwe umupozi uno munsi akiyunga n'abandi bamugwanijejo, kama tubibona ejo kandi bagashwana ukabona baratanye bagiye kwiyunga ku rundi ruhande. Kama tubabibonye na bintu tuyobewe,
rushobora kuba ari urukundo ruva ku nyungu za politiki.
Bo nariko ndavuga ndi nariko ngerageza kubwira umukunzi wanje yuko urukundo dufitaniye surukino rwa politike uko bimeze ni ubien turakundana cyane ridukundana navyo kuzuyaza. Urumva nariko ndamubwira ndi ariyo monde yindi itwa politike, aho utamenya abansi bukuri cyangwa abakunzi bukuri hagati yabo ababirimo. Ikotobwije wacu ubye turi gucya cyangwa turi kuriya.
Akarimbo karimo ubutumwa buhambaye cyane gose, tukivuga rero ku gucuranga nashaka mutubwire niba muherutse gucurangira mu Burundi, turazi ko mufite abanywanyi benshi.
Mu Burundi merukayo mu kwezi kwa kane nari nagiye gutembera, ndi kumwe n'abantu baje bava mu gihugu cy'Amerika tuje kuraba imyuzurire, twaragendeye ku kiyaga Tanganyika, turagenda kabisa ku burebure bwacyo gushika naho turuha turuhukira ahantu hitwa kuri Beirut, hanyuma tujyayo kuririmba kugira ngo duhure n'abantu. Eka washaka ndakubwiza ukuri, jyewe nkiyashika nabonye imirongo y'imiduga igitondera igitoro, ndagira ubwoba ndavuga nti ndeje ngamu zava mbura n'uko nshika ku kibuga cy'indege, naciye ntahabuke. Ibyo narabibonye, nabonye kabisa yuko igihugu cyacu ko gica mu byago byinshi, bimwe biri na tirere ibindi umenga bikorwa n'abantu. Ababanyi bacu bafise igitoro, igihugu cyacu nta gitoro cyabuze. Rero ndavuga ndi basi, ubu rero sasa sindabizi naho Imana rero
icyo kibazo cy'igitoro turakigaruka ko ni kibazo gihambaye cyane rwose. Turababaza niba mu biteramo mwari munsi mugambi kugira mu Burundi bishobora gusiba kubera icyo kibazo cyari muri iki gihe hamwe n'ibindi bibazo, ariko iyi mbere yaho nashaka
igiteramo ndigishobora gusiba cyaha uruhusha igiteramo ndigishobora gusiba gusa abakizamo babuze ayo mikoro yabo yo kukizamo atagishoboye erega ni hatari gusa naho Imana kuko sinari bwabo n'ibintu ngibi sinzu abariko barabikora baribo sinzi abo twobibaza baribo sinzi igihano turiko duracamo Abarundi icyo ari cyo mutera kamwe kabisa ndongozi yacu mukuru w'igihugu arabico icokogwa vuba cyane kuko abantu bari mu marushwa menshi cyane marushwa atagitoro urumva akaba isukari nayo atayihari sindi umuhinga mu
by'ubutunzi
nahora ntahura ivyerekeye intambara amoko ibiki iby'abarundi bapfa kuko hari ibyo nabonye uri wageze ahantu uje natahura na kimwe bisa no kumenga rezo mu mutwe yatakaye yo gutahura
ivyo ni bizo
ngari w'umuntu afyondi kintu hanaka abarundi bakomereke sinzi ivyo ari byo sinzi nguvu z'igihugu rutura cyo kirabikora n'ukuri aho bigeze abarundi harageze ko tubwizanye ukuri kugira ngo tutahure tumenye uri kwaradukubita iyo ngoni yariyo.
Yego me mu kanya gato cyane rwose nashaka mutubwire n'igihe muheruka gukoresha ibitaramo mu Rwanda.
U Rwanda nagiyeyo mu kwezi kwa kabiri 2023 hari habaye ikintu bya binini navuze nyene ubugenzi umwanya muto imigende nari yarikiragaruka sasa rero icyo gyumenga akamuki wanje barigeze kukumva yuko nivyaja mu buryo jenzo cambu wa mbere kuja kuwaririmba haragiye n'abanyarwanda bazi wacu bigenda neza n'ukuri
nifisa cyane gose
mayi wanje kuva mu Rwanda abandi baci baje mu Bujumbura rero munyuma kandi umenga bica bigwa mu mazi nivyo nyende sindi umuhinga wavyo ndahure tubona biba gusa tukabona pwa birabaye neza pa birasubiye nabi
ubwo bizasubira kugenda neza turi utsenje twese ka muri kamwe abandanya kumviriza iradio hijwe rya America turi kumwe na Mugisha Eric umunyu wanyu biradio hijwe rya America
abarundi turavuga duti nta kaburimvo kuko niko abarundi tuvuga
yego reka duhe ijambo rero umunyu wanyu mu bari ko baradukurikirana benshi cyane rwose bashaka kuronka akanya ko guterera byimubiro reka n'ibibazo reka duhe ijambo Mugisha Eric
ego ndabumva cyane
muri hega Eric murakomeye
ego turamahoro turashimira imana nuko nyene cyo cyigitoro bimwe bibandanye bimera nabi bikatubangamira kirundi Bujumbura mutuvugana
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cyangwa icyumviro turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa Jean Pierre Limbona batazira kidumu
ego icyumviro cyiwanje nuko aba batera bategura ibiteramo nuko bogerageza nabo bagashira mu gatege bakabona ko abene igihe batamerewe neza hama bagashira nimbari bashobora kumanura ibiciro bwebwe kuko hari ibintu bimwe bimwe bidashobora kubura mu bene igihugu uko kwinezereza nabyo ni ibintu biba bikenewe ndavuga niba nk'iki giteramo kizobera mu Rwanda barashobora kuvuga bati nk'abantu bo bazava mu Burundi turashoboye kubagabaniriza ku bice bingana uku nacyo cyo batiza cyane
murakoze Eric Mugisha icyumviro cyawe katugihe kidomo Jean Pierre Nimbona mubaje niba kubera ubukene uhanze Abarundi muri iki gihe mu gihe cyose bugira ibiteramo bubaha igiciro cyo hasi turazi ko Nimbona igeze kuja kuririmbira n'impunzi aririmba ika ku buntu niko nubivuga
bo
mu ishuri iki
urabona Teni baza kwanza yuko tutangura kwanza gutahura ibihe bigoye, ibihe bigoye igihugu kiracamo. Tutahure. Kuko umenga ariyo situation, umenga ari ibintu tutaba ari ibintu abarundi batariko barabwiga, umenga Burundi uko buranigwa bafashwe mu kanigo. N'izindi nguvu ziri hanze sinzi zarizo, kuko sinumva ukuntu ababanyi bose bogira igitoro twe tukakibura. Kandi turi igihugu cyugarijwe. Rero ibintu by'ibitoro ega n'abajya mu makonsere baja kubera yuko habaye kwiyunguruza. Cyase sinibaza yuko twakwiyumvira amakonsere kwanza. Tiyumvire kwanza ingorane abantu ariko baracamo kubera zitegwa no kubura igitoro, cyane cyane igitoro. Amwebwe ijwi rya Amerika jani baza yuko morondera abayobozi abategetsi bacu mubabaze ibiki uko birabandanye, cyangwa imwebwe muba muzi ingorane ko ziraba izarizo.
Ikimuro cyiza tu kwijwi rya Amerika turagerageza ko dushoboye nkuko mubizi muri iki gihe hariho ibintu bitagenda neza hagati y'ijwi rya Amerika n'abatetsi b'Abarundi. Mugabo turizeye ko icyo kibazo cyo kutarekurira ijwi rya Amerika gukorera mu Burundi ku FM kizoteba kikava mu nzira.
Yabajije ari Bujumbura,
ari Bujumbura
atumviriza gute,
batwumviriza ku mirongo, imirongo migufi,
short wave.
Yego.
Oh, okay.
Nziza yego.
Oya n'ukuri mugerageze namwe mukora amatoza yanyu tumenye uri kwaniga Burundi wariwe, kuko ikintu cy'igitoro ni too much ki isi yose irikira bimenya yuko Burundi bwabuze igitoro. Sinzi ko ruguta kushaka gusabota igihugu, sinzi ibyo ari byo, niturata je sindataura kabisa.
Ibyo ni ibibazo
ntawura vyinshi ariko ubu byananiye.
Ibyo ni ibibazo tukubaza abahinga banonose ivyerekeye ubutunzi, ariko mukurindira reka duhe ijambo n'undi munywanyi wacu Erika. Muraho.
Ego tura.
Muramaja hega Erika.
Tura. Kakatisha Igitega.
Igitega. Muratwumva neza kuri mirongo migufi.
Ego tura.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe n'umushikiranganje Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu mu coranzi kirangiranwa mu Burundi. Akorera inayirwe mu gihugu ca Kenya. Murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Ende kampanda muramutse.
Murakoze cyane ndingani ko ndabumviriza.
Ego fiske twa mitwibiriza ikibazo muri ko buravuga ati abaririmbyi nabone baragira ikibazo yaba ibukene tibitaba. Ego kompa ndakompa ko abatamwe abaririmbyi ko bazingiye mu rusi nk'akanya ko muto muraducishirizamo ngira ngo twese turashobora kwinzira yuko batabyumva, ngira ngo ntibazi ko twafite ingorane aba bari hejuru.
Oya jewe n'ukuri aho bigeze singibitahura. Yaba nari ntunze kuri ubwo buryo noguza igitoro cyose ngakizana, ariko umenga siko bigenda, nibigenda gutyo. Yaba noshoboye kubwira n'amakungu boza n'igitoro no bikoze, ariko sinzi ukuntu bigenda ukuntu igitoro kigugwa. Usaje wangu manike kayuko ari igihugu gifise nguvu kudusumbya cyafyonze igitoro yuko twebwe batunigiramo baniga Abarundi bose dupfe kabisa dupfiremo. Uko je niko je nguma ndavyibaza, sinibaza erega umukuru w'igihugu n'umurundi leta yiwe ni y'Abarundi sivyo? Nabone tugowe kimwe, twese tugoye kimwe. Yego wibaza nabone ko basinziriye kumva yuko igihugu cyose cyabaye paralize kubera ikuri igitoro. Nibaza yuko hageze yuko abanyagihugu na leta bavugana bagerageze kuraba icyo kogwa kugira ngo tuve muri izi ngorane twese icyarimwe. Kubwanje niko niyumvira, kuko iki kintu kimeze nk'uko umenga nikiza, umenga nikiza cyateye igihugu. Ndo haba ikiza leo sasa bano kuja hamwe baje hamwe kuja tumvise corona ngo yate turabimenyesha twese. Urecereke igitoro na asiye ko bakitumenyesha tumenye yuko ari cyago c'igihugu cyose ni cyago
Ego me nabaciriye mu mushana kidumu itoro mwavuze ko cabuze ariko mu bindi bihugu kihari ariko no naha muri America batunze bitoro harigeze kuba igihe waje ku station ugasanga imodoka zitunze umurongo muremure ugasanga tagitoro kiriho ugasanga ariho station zitagira igitoro birashoboka rero ko hashora kuba hari ngorane. Ego
urakoze cyane naje narabibonye mu kindi gihugu cy'abazungu mu ngendo merukayo. Teni baza rero ko leta ikwiye kubisigurira Abarundi kugira ngo batahure kuko bamwe batangiye kwihebura abandi bagatana kwishavu bibaza yuko ari kintu iriko bikogwa n'indongozi. Urumva ni ngorane teni baza yuko nawo mwebwe voix d'Amérique mudafise hari ukutumvikana hagati yanyu na leta iwacu mugerageze mufashe muhimirize abantu kugira ngo bamenye ibiriko biraba ku isi.
Yego be
tu. Nonga muri Kenya twarigeze gutondera igitoro. Narabibonye mu mwaka uheze narigeze kubibona. Rero ndibaza yuko ageze yuko abantu batokwikika mu kiza babikoreshe mu guteranya abantu na leta yabo bagerageze kubyumvisha abantu yuko ingorana
y'iyariyo. Ndabona dufise abanywanyi benshi cyane rwose barindiriye kubaza ibibazo no gushikiriza ivyo mu biro. Reka duhe ijambo Kadhafi. Muraho Kadhafi?
Ego turaho.
Mura majahe?
Turi muri Turkana West ngaha muri Kenya.
Muri Kenya ni byiza cyane rwose. Muri kumwe n'umushyantahe Jean-Pierre Kidumu. Murafite ikibazo, murafite icyumviro mumaza?
Ego. Uba mbere ndamwamukije umubahwa Kidumu.
Murakoze cyane.
Ego ndabaramukije kandi ndabakunda cyane. Mfatiye ubwa mbere ngaho uvuze ati wabaye ubishoboye igitoro wo kiguruka gitwara mu Burundi ariko nta gutakwiye nkubire ibyo birarengeye umuntu umwe ibyo bya leta
n'ibintu bya leta nyene ibyo navuze nani byo ntahura ndabizi nuko bikogwa n'ibyo nzi gusa no kuririmba hanyuma no kwiweza ibiriko biraba hagati y'abantu amatati ngiweza ibyo nibyo Imana yambaye kabisa ndazi gufotora n'amaso naca mvuga ibyo byumvira
nibyo
nange ibiri mu mitwe yabo cyange mu kibabangamiye nka kimenye cyacu.
Kandi nibyo urafise urukundo kubera nibuka udagutemberera mu kandi impunzi aho bita Kakuma byaranyeretse ko urafise umutima urukundo n'ubuntu benshi baragushimiye nubwo batashe kuhashika bose nanjye sinashitse ariko nabikurikirana kuri social media narashimye urabishoboye kweri nibyo urafise urukundo kandi afite umutima no gukunda Abarundi bene wanyu ndetse nkeka nicyo n'ibibazo ubundi burimo ntibyo ntaho ibyo nezera cyane ari umurundi afite umutima w'urukundo. Ariko akishinje noshikiza ikibazo nubaza none nka wewe uri ngaha muri Kenya n'ingene ubayeho kubera wewe tugufata nk'umuntu umaze gutunga mbabare na bivuge gutyo wewe uri kwafegitinga gute uri ngaha mu kazi kiwawe kuri icyo kitera gitoro kiri mu Burundi?
Mu bisanzwe jyewe mbaga mu gihugu cya Kenya ariko umutima amatwi n'amaso y'iwanje biraba mu Burundi. Inyungu z'iwanje zose nyinshi ku ruhande runini rwo ku mutima w'iwanje uri mu Burundi hariya ndahafisa y'abantu. Hanyuma ni naho novuga yuko ngikoresha n'ubwenegihugu bwaho urumvikanye rero.
Yego
sino kwishinga ngo jengo ndahantu heza ntenekeze akaguru ku kazi mu gihe ibintu bica kungurukana bumenyi abantu batondera igitoro iguma bizunguruka yuko erega barantwenga no kumwenga bamwe bakavuga ati rabi wanyu n'ukuri raba biragoye
urumva icyo kibazo nkuko tubivuze rero ni kibazo kiraba kiraje ishinga Abarundi benshi nkuko muvyumva bari mu gihugu eka n'abari hanze igihugu. Kadhafi murakoze rero ku ntererano yanyu reka duheje
ego ngo ntere kandi ngo ntere
ego
ngo ari gatoyi urabona ikibazo bisatugitucumbikane ko ikibazo kiri mu Burundi burya gifite cyazananye kandi hakomeye burya ifi ubugeni kayigenda nta utatahura ubugeni kigenda hari ibihugu bitunze cyane bya rutura iyo ugiye gutandukanye nk'uko babishatse bagushyira mu bihano u Burundi si perezida cyangwa se umugambwe utuma icyo gitoro kibuza icyo ni ikibazo cy'abantu bo mu bihugu bikomeye bariko bagomba nko gushyira mu bihano kwa se kugomba no gushyira mu gihano Burundi kugira ngo bananize leta bankishe leta n'abanyagihugu isaba leta irabe
n'ivyo nyene urabitoye n'ivyo nyene
irabe n'ivyo nyene abantu bagiye bituye bafatira ibihano apaguza tumba bingi
urabitoye nje nije nikeka ko ari ivyo nyene n'ivyo nyene
nicho kibazo iraba abantu babaguza tunga be nabo ibona ko ari abagenzi b'u Burundi kora niko bimeze ibihugu byabaye mu bihugu byinshi twibuka ngaha abaganga bahagarika kuvura ha muri Kenya leta ya perezida uyu wavuye ku butegetsi uhuru aravugana na perezida Magufuli ati ntabaganga bako base abantu bapfe bitanye hagiye afira mu bitaro bazane ikibazo kirahera Magufuli barugaye isukari biraburi isukari abantu barayibanye bashyira mu mfuko y'isima baranyegeza leta iravuga ati ubu nyene tubatorombere ikibazo kiboko zo fatisha afite isukari atayitanga adusa ayakwa kandi ahabwa ibihano leta ni rari nyene reaction ivuga n'abahinga bari gutorera umuti mu bibazo nka mwene ibi ngarambe ni to iyo tora uwo muti kuri iyi ni kibazo gifite icyo gishaka kandi gifite niyo kizana na murakoze
murakoze Kadhafi ikibazo nk'ico no kugiha abahinga cyane cyane banonose ibyerekeye ubutunzi kuko nk'uko mwabivuze umuntu wese ashikiriza ukuntu abona ibintu ariko hariho nk'abahinga banonose ibyerekeye ubutunzi bashobora gushika ku nkomoko y'ubukene bw'ibitoro hamwe n'ibindi mu Burundi mu kurira rero ko abantu bashikiriza ibindi byimbyo reka tube turaha ijambo Emi muraho
raho neza
muri hega Emi
yo yeso no
muri hehe
hano ndi mu Rwanda Kigali Kacero
ni byiza cyane rwose mwafite ikibazo mwafite icyimvuye
yego murakoze cyane wenda n'ikibazo cya mbere shobora kubaza umutumirwa Kidumu mwadushiriyeho mwagize neza cyane
ni byiza cyane rwose gushima
yego wenda n'ikibazo cyo kumubaza wenda ntabwo ndagira mu Burundi yena nabo ndagira ariko nkunda kuvugana n'abantu baho twagiye duhura nk'ahantu hatandukanye kuko n'ubu hariho nk'abarundi tuziranye twagiye duhura nko mu misozi itandukanye ariko nyine iyo tuganira bo bambwira ko Uburundi ni igihugu cyiza kimeze neza gifite imisozi ibaho ibihingwa byinshi ariko wenda nk'ikibazo nakwibaza Uburundi biba biri ngombwa ko bukena koko wenda bugende nko ku misozi bufite imitungo kamere ihari nubwo nge ntayizi nibaza ko nta gihugu kiba kidafite umutungo kamere wenda ukoreshejwe neza sinibaza ko ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi numva bivugwa mu makuru wenda n'abandi tugenda tuvugana sinibaza ko byagombye kuba bihari icyo ni ikibazo cya mbere shobora kumubaza nimba wenda byabikwiriye nimba u Burundi bushobora gukena ikibazo cya kabiri koko u Rwanda ni umuturanyi mubi w'u Burundi ko nge nkurikije nk'ukuntu iyo nganira n'abarundi uburyo tubana wenda n'uburyo mba numva mbiyumvamo ntabwo numva ngo nge mbafite umutima mubi ariko nk'ikintu kiba kingora ni ukuba wenda ntashobora kuvuga ngo nanjye ntembere ngere mu Burundi ndebe uko bimeze nta hantu mba numva nifuza nko kujyayo nkari kuko hameze ariko bikangora kubera mba numva ko batadufata neza ikibazo nibaza nifuza ko wenda yambwira yatubwira nimba kuko abanyarwanda turi babi ku Barundi kugira ngo menye nanjye uko nabitwara ubwo urumva menye ko wenda turi babi kuri bo tabashuka nabitwara karame
duga ku ijambo nimbona
uruva yewe maze kujya mu Rwanda icyo zirenga ijana nta munsi ndabona umunyarwanda amereye nabi hanyuma mu Burundi hari abanyarwanda bariyo nta munsi ndabona ngo umuntu ariko afata umunyarwanda umereye nabi indege y'u Rwanda yamija mu Burundi Rwandea nta munsi ndabona ngo bayibujije kuza abaserukira Rwanda n'abaserukira Burundi bari hose abiri turumvikanye hanyuma bose babiri kandi bari muri East Africa Community bose babiri bari muri East Africa Community sindabona bafatana amashati ngo reka dukubitane nibaza yuko ari ubushwanyi mu ndongozi cyangwa mu mareta ariko abanyagihugu batavyo barajamo uyo muntu ariko aravuga yuko umunyarwanda ari umuturanyi n'umurundi ngo arabaturanyi babi ndamuhumurije nta ngorane bo ingorane zoba zihari niza diplomasi zirafite ababijejo ariko twebwe abanyagihugu hagati yacu turacara abaturanyi
inyishu nziza muhaye mushiye ntahe emireka unaho duhe ijambo uwundi munywanyi Livingston muraho Livingston Livingston muratwumva
ya niko ndabumva
muri muherehe
Johannesburg
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe mushiye ntahe Kidomu Jean Pierre Nimbona umucuranzi kirangirano
ariko nyakuba Frederico
yego
ewana murabe neza ivyo mumbaza nimumbaza ibintu bindenge
yenda
fisaho ngeza gusa
oya wewe wishura
nimumbaze ibintu vy'imigenderanire n'ibihugu
oya
kuko birafite ababiraba hari umushikira nganje w'imigenderanire
ivyo vuze n'ivyo
kazi nyene
ivyo uvuze n'ivyo
yagira umuntu ashaka yuko je mfata ikibanza cy'ubuvugizi bwa leta iyi cyangiriya
oya iyo ntabwo ari
ibibazo
by'ubukene cy'abacyo
by'igihugu cy'uko cyokena nta gihugu kitokena muri bibiliya hari amafa yateye mu gihugu cy'umugabo yarungitse abahungu biwe kujya gusoma muri Egypte urabizi
yego
iyo nguru urayibuka bari bagurishije mwene wabo yitwa Yosefu sasa nta gihugu kitoca mu ngorane ngizo amapfa yotera mu gihugu imyuzurire yotera mu gihugu kuko nibintu biri na kirere ukenye uno munsi ashobora gukira ejo akaba umukire turumvikanye
nivyo ego reka
nimumbaza ibintu bindegeye tuvugane gusa ibintu bishobora kunzanira ingorane sindi umushikira nganji w'imigende na rire
oya ibibazo
umushikira nganji wa mbere sindi umushikira nganji ajeje igitoro igitoro twakibuze mu Burundi nakihari
nkuko twavuze mu ntango mushikanahe nimbona tubabaza cyane cyane ibyerekeye ingaruka ukuntu ibintu byo mu Burundi byogira ku gikorwa cyawe cyo gutunganya igiteramo murazi ko mukundwa cyane rwose n'abanyagihugu bo muri kajya karere reka rero dutega amatwi Livingston ari Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo
Alo
Livingston duga kwijambo
yego
na gishino rangira ko sho mushinga nae nimbona yabivuze yari yuko hariho imigende ya nibi ahubwo yavuze kuceke diplomasi abageze diplomasi nyene nibo bo bitunga ngo kawanya gihugu bo abarundi bararongora mu Rwanda bararongora mu Burundi kibazo cyo kibazo barakwiye gitewe n'icyo kuko umubanyi n'umubanyi n'ubwo gukoshereza mu mubano konyene murasaba n'imbabazi then biparangira umwuka bitunganya tubigaburiza ko ibintu bikagenda neza kuko ntakundi kutereka ikibazo cy'igitoro nacyo turabyumva ariko leta yo kuri kwishoboye kose kaboneka kuko atande cyane mamuca mumva yuko ekonomi y'igihugu ayiko yagenda kuko hari abo mvuga tujye mu Burundi cyo kwiyunguruza gute n'icyo kibazo ababitegereza yuko bikurikirana bitagenda neza muri rusange nimba yariyo mbereyano je notanga
murakoze cyane
murakoze
aho uyu mugabo avuze neza cyane
rwose murakoze Livingston ni vyiza cyane rwose turafite n'undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Masabo muraho Masabo muratwumva Masabo muri ngaho
ego ndakumva neza ntangorane.
Ego muri hega masabo.
Wo tuvugana turi muyinga.
Ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe na Jean Pierre Nimbona. Kidumu.
Mwamere mwe Jean Pierre Nimbona kidumu.
Ego.
Eh mwiriwe mwiriwe cyane mwiriwe.
Meze neza.
Ego cyane.
Eh jana na cyumviro cy'ikinyamza no terera. Aliko dushimi imana ko bwizwa jacu bwizwa shingiro shimana imbere utuwazo twose bavuze ndizera imana ko misi izogenda neza burya abadutwara babibona.
Murakoze masabo Kizero Kamasabo mushi anaheni mbona Akizero Kamasabo namwe muragafite.
Jewe icyo maze kubona kuri iyi si ikintu cyose ubonye ingorane zibaye nyinshi biba bigira bigende neza n'umugore agira vyare abanza kumva ububabare munye mukazi ubona agwaye ikibondo ngico afya y'umuhungu cyangwa afya y'umukobwa ari iki kibondo ngico cyabonetse vuba cyane tugiye kuva mu ngorane ndafise icyo cyizere. Sendi nguma nikeka yuko Burundi bwaba ariko burazira umugenzi bwaba bufise mu bihugu rutura abandi badashaka je ico nico je nikeka kubganje nikeka ivyo aho rero bafise nguvu ivyo bihugu rutura bigacha bifata mu kanigo bigacha bifyonda handi hababaza usanga ico gituma tubuze gitoro je nibaza ko ari ivyo abahinga mu by'ubutunzi bo bavuga ko ari amadevize ariko amadevize ntava mu ijuru ngo dukoroke reko siko none
cyane kibazo ngo twabivuze hariho abahinga
amadevize nava mu ijuru ngo dukoroke reko arafisa hava arafise banyeneyo rero cyane ibaza yuko gusa twoba ariko turazira urwango rw'uwundi yangwa kubera ko twoba turabagenzi nawe zeni baza kwa rivyo
yego me hari
zeni vyo nikeka je ngakidumu ngumuririmbe
yego hariho nabandi hariho abahinga abanonso vyereke butunzi mu misi y'imbere zo batera kamwe nabo gene bagice bavuze ko ico kibazo ni kibazo kiraje shinga harundi eka n'abakunzi b'abarundi bose
imwe bita ngo no mapositione majeo politique ibintu ngivyo zeni baza kwa rivyo
yego tubibutse nti twese ko mukomara bandanya kumviza iradio hijwe y'America turi kumwe na Thierry muraho
kuna mahoro
muri hega Thierry
niwe neza na neza ndi muri komine bukeye mu ntara muramvya hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane rwose muratwumva neza murumva neza iradio ijwi rya Amerika.
Yego iradio ijwi rya Amerika turayumva cyane rwose.
Ni byiza cyane ko mushaka kumva shortwave imirongo bigufi mukatwumva neza cyane gutyo ni byiza cyane. Reka rero duge ku ijambo ikibazo canke icyumviro mubaza mushya na he Jean Pierre Kidumu.
Ni icyumviro cyangwa kubaza cyo cyaka kubaza no gwa ni icyumviro cyangwa gutererana muko turabona ibintu biko birazimba cyane kuburyo burenze cyane bose ariko nta kintu na kimwe dufite abantu bato bato kiriko kirakorwa cyotuma tuva ubwo bukene kubera nakubona ikoro biduga sinzi mu Burundi murabona ibintu by'amahinguriro ni nabikenye cyane ahubwo rero twe abarundi tuzomenyera ubwo buzima bugoye ama Imana nizoza iraturenganura itwereka ibikenewe kwiza no guhinga kukubera ubunye urabona igitoro na kamara maza ibintu nyene byinshi ntibikivugwa kubera kumva ngo n'amadovize kubya kwebwe abantu barokwiza sinzi ko barakwiza tunga bo yarondera canke hariho iyindi migwi bogerageza bakajya hamwe kugira ngo bakemure icyo kibazo baje hamwe bungurane ubumenyi kugira ngo bakure ubumundi mu bukene ntarabe umugwi w'abahinga borujyaho yihute kubera kandi bakihuse inzara irashobora kutugirira nabi mu minsi mikenya cyane cyumvira cyane cyari icyo makoze ku kigamere.
Murakoze Thierry murakoze ku cyumvira mu shikirije mushana he Jean Pierre Nimbona hari ibintu byo kurwa kugira ngo ingorane ziri mu Burundi zigabanuke hari umunywanyi radio ijwi rya Amerika avuze ko igihugu cyo Burundi ari igihugu kimera igihugu gifite nka byose gifite munsi ubutare mu kuzimu hari ikintu ikintu kubwanyu mora cokorwa muri bibihe bihambaye ni bigoye ni nkike
yewe nabivuze ndi asiga ageze yuko rero abategetsi bavugana n'abanyagihugu kwanza bababwira ingorane yariyo abumugwi uvugana n'abantu abantu bamaze kumenya ko bagwaye bose batabatorera inyishu hamwe cyane nibaza ko ari ivyo kuko iki kintu si cy'umuntu umwe kandi abantu bamenye turi muri ingorane inzira ikirasha gucya na gucya tugire gute cyane nibaza ko ari cyo icyo nicyo cyofasha
ego reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika
ingorane ni nyinshi twaciyemo mu Burundi ni nyinshi nyinshi kandi abantu batoreye inyishu bavuganye akaganira hariho n'izindi tubibajije ko atanyishi zizofa zibonetse ariko zarabonetse ubu ingorane y'amoko mu Burundi si ingorane kandi na vy'ubwoko kandi bya kandi nawe turavyemeranya ivyo bintu iyo si ingorane kandi n'ibindi rero vyotorega inyishu baganire bamenye aho bagwaye ingorane bariko baracamo ko bose barazisangi hanyuma bacu bavuga ati tugire gute
Nzereveo nta kibazo kidatora inyishure ka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi Manirambona muraho
Amahoro
Amahoro muri higa Manirambona
Turi muna kibito kimuri komine mabaye
Nziza cyane rwose murafite kibazo murafite cyimbiro turi kumwe na Jean Pierre Nimbona Kidumo
Ego Hello
Hello
Ego ndabumva
Turumbeze kibazo ne
murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ngorane zihanze Burundi abarundi ubukene bw'itoro ubukene bisukari umunyu eka n'ingorane abacuraranzi bahora baje mu Burundi kenshi gucuraranga bagira kugira ngo tumenye niba hari nk'ibiteramo w'abafisi bakaba bari kora bisibya kubera ubukene bw'ibitoro kutiyunguruza ubukene abantu aboja mu kuraba izo biteramo nibande amafaranga yoba ari nkangahe kuja kuraba izo biteramo ibintu nk'ivyo duga kwijambo
jembo mbona kugira ibyo bibazo biri mu Burundi bijanye n'ibitoro kugira bikemukire niyo sata ya mbere mu kugira Ndabikuriya bitorero muki ari kujya madeni kuri abatubwira ko hoba ari ngorane y'amadorare Burundi gutagira. Rero teneyo rebeye aho kuyikora yitere bihugu bibaye bigenzi cyangwa igideni rinini kuburyo yopfa mu byo bibazo. Ni bigende ko niko ko iri cyo mbyo cyuwanje.
Murakoze cyane rwose Manirambona ku cimviro mutereye reka duhe ijambo kandi na nundi munywanyi wacu Bigirimana. Muraho Bigirimana.
Hello.
Wi hello.
Ego.
Muri hehe?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Kinambu.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro.
Ikibazo dufite ukuntu kwibura gy'ibintu byankenerwa na cyane cyane igitoro. Rimwe na rimwe twibaza ati none icyo coco kidandazwa magendo ku giciro kinini ya kibahe. Ni kibazo umuntu afite hano kunere ku cyumviro nacyo nuko mugenzanje abivuze leta nikwiye kufata iya mbere kavuga ati ibintu turakwiye kubivamwo kugira ngo turabe barundi ukuntu bobaho byoroshe bakaraba uburyo bwose bushoboka bukoresha kugira ngo ayo mahera y'amadorari aboneke ama bikunde ko bazana igicoro kugira ngo abarundi bongere kubaho byoroshe kuko nk'ubu kabisa anga ibintu kwiyunguruza biragoye gose nkubo abanyeshuri bagombe batahe zahora bizimbana rijya aho hambere abanyeshuri bagomba gutaha imodoka zunguruza abantu zizimba igiciro cyo kwiyunguruza ubu rero bigiye gusongera isibe bizosha bibi umurengera ni barabe rero leta nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yavuze ati izigitora byifatiye mu ntoki abifate mu ntoki by'ukuri bagira icyo bakoze kugira ngo ubukene bw'igitoro buveho
Bigirimana hari akizero nka leta ikwiratanga muri iki gihe turazi ko hari gihe ibitoro bibura hanyuma bikaboneka gatoyi bigasubira bikabura hari akizero muri iki gihe ko bizoboneka vuba
ku kugeza kuri uyu munsi kabisa ko kizero nta kariho niba kariho nabo zoba biri mu bategetsi nta na kimwe leta ivuga leta iri mu gacerere nta na kimwe ivuga kabisa ako kizero rero ntako dushobora ntako tubona ko kuvuga ateje canke hirya ejo ngo igitoro kiraboneka
Deka aduhe ijambo kandi ubundi munywa nyuri radio hejuru ya Amerika Simone muraho
Tukomere cyane
Muri hega Simone
Aya ni mu Rwanda mbere mu majyepfo Ukarere ka Simone
Ni byiza cyane ngo wose murafite ikibazo murafite icyumviro
murakoze ariko ndagira ngo ajya ngaruka ku kintu cy'ubukene wenda mu bari mwateruriye ku ruhande rw'abahanzi kireje bijyanye no koro wowe na watu mu hanze ariko kubera n'ihenda rya esanse na mazutu n'ibigendana nabyo ntabwo byabura guhenda ntabwo byabura guhenda kuko abahanzi bakenera gukora ibitaramo byinshi bakenera gukora gupabulishinga ibintu byabo ntabwo rero bishoboka ko babikora nk'uko baba babyifuza bijyanye n'ubushobozi bari bukuremo kandi uko igice kimwe cy'abaturage cyakena mu gihugu runaka niko n'ahandi bihagera kuko nimba abaturage bakennye ntabwo umuhanzi yakora igitaramo ngo azaboneho abaza kukireba kuko nawe abasabwa ibintu byahakorera kandi agasabwa n'ibyo ari butore ariko ntaze kubona uburyo bwo kubyinjizamo rero ubukene bwo ni rusange ahantu hose ntabwo abo byaba ari umwihariko w'Uburundi gusa ni umwihariko hari uwundi ugize kubona bavuze ngo ni umwihariko wa iyase yose ariko nta nubwo ari iyase gusa n'ahandi hose esansi izamuka ntabwo ifata iyase gusa ifata hose ni ikibazo cy'ubukene ubukene ntawo butari ntawo butari mu bihugu byose igihe buhari kandi esansi igenda izamuka umunsi ku munsi kubera n'ibibazo by'intambara byari bihari n'umwuka wa politiki uba utameze neza mu bihugu bigiye bitandukanye ntabwo rero ubukene ntacyo uzabugabanya ahubwo igisigaye no abahanzi icyo navuga wenda ku bahanzi kuko n'umuhanzi uhari umuhanzi niwe uri kuri mikoro ndavuga ngo nabo nibatangire bakora uburyo bw'ubushabitsi bakora wenda gukora ubuhanzi ukora n'ubundi buryo bw'ubushabitsi bwinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntutegere ubuzima ku buhanzi gusa kuko hari ubwo wenda kwinjiza mu buryo bw'ibitaramo bidakipfa gukunda binjize mu buryo bw'amayoutube channel zirahari binjize mu buryo bw'ubucuruzi bundi wenda babipange
mukanya gatoye cyane rwose Jean Pierre Nimbona icyumviro cya Simone mu kivuga kwiki mukanya gato
rero n'ubwa mbere kabisa je nkora ikiganiro aho atamuntu ariko arambaza iby'imiziki ariko arambaza ibindi ariko uno munsi na ari kintu nungutse cyane kinini namenye bwa bundi yuko ushaka kumenya iby'igihugu ubibaza abanyagihugu bene gihugu ivyumvire ko birava mu bantu kuvyerekeye ibitoro je numvise bikomeye cyane ariko birava mu bantu je nusaba yuko leta yovugana n'abanyagihugu bagerageze gukora ibiganiro byerekeye ibihe turimo bigoye hanyuma uyo nawe ariko aravuga ijerekeye ngo umuntu ngo ubazinuki ego nivyo frere turiko duca mu ngorane ko turiko turabona amikoro y'abantu kuko ingufu zacu tubwe ziva mu bantu turiko turabona yuko amikoro y'abantu yasubiye hasi kubera ingorane ziri mu vya politike ingorane ziri mu bubanyi ibintu byo gushwana ibihugu ugasanga biko birashwana ugasanga hako vyocuruzanya bagerageze gukora rezechange komersio ibintu ngivyo ko turabona abantu bose bipozisiona mu vy'intambara tukabona abantu bariko baripanga mu vyerekeye kwerekana na inguvu biriko biratangaza cane ntituzi rero Afrika aho ikiraja kuko umenga umwe wese ashaka kwerekana ko ari wakomeye gusumbya uwundi hako bo kuyumvira ukuntu bocuruzanya kugira ngo urubyiruko muri ivyo bihugu bose batangire kubona inyungu n'umusaruro jewe ico nico je novuga birababaje intambara ikiraba muri Congo turayumva turayibona ukumva ibihugu bimwe vyigize abagenzi abandi bagiye ku rundi ruhande tukumva urumva uko bimeze kose abazotsinda hari ukuntu bizoca bigira ingaruka yindi kandi ingorane z'ibihugu rutura tukumva ibiriko biraba Ukraine bamwe bakaba bagenzi ba Ukraine abandi bakaba bagenzi b'u Burusiya intambara iri muri Gaza ya Israel n'ibindi bihugu abahuzi urumva bituzi byari byumenge isigirihere ubwami butera ubundi ibintu byivyo urumva n'uruvange n'uruvangatiranye
yego
mu karere aho tuva twebwe n'ingorane basi
ariko mushya nayo kidimu ruharagwa abahanzi rurakomeye cyane rwose kundwa n'abantu benshi cyane rwose ikintu
uno munsi ndiko ndumviriza n'abanyagihugu ivyo ariko ravuga ahubwo ari yo n'abanyapolitike bamwe bamwe batafise ivyumviro ngivyo abanyagihugu uno munsi ndabimenye nga kuri kijyano ciwawe yuko abanyagihugu babundi barafise ukuntu babona ingorane ariko baracamo gusumbya washakana bamwe bamwe mu bategetsi umenga ntibabitahura ari kurabona abanyagihugu yuko babona kabisa aho bagwaye bariko barahavuga uravyumva
Mushana Kidumu nkuko twabivuze uruhara rw'abacuraranzi n'uruhara ruhambaye cyane rwose bakundwa n'abantu nka bose cyane cyane muri kajya karere ikintu uruhara mwe mwugira kugira ngo mutsimbataze eka ubumwe n'umutima gukundana hagati y'abanyagihugu weka
tuzokubwira amahoro
imigenderanire myiza hagati y'ibihugu
nkuko
mwe mwokora iki ikintu mwoshikiriza n'iki
nibaza ndifuza yuko ibihugu bisubira gukorana neza bicuruzanye bihane hane bidandazwa cye nibaza ko nifuza kubona ibintu ngivyo bigaruka kugira ngo izi ngorane zose z'ibitoro ibingorane z'ubukene hanaka kudacuruzanya n'uyu kudakorana n'uyu kubera yuko ariho ibintu vyerekeye politike mudahuriza ko canke gutandukana kw'ibi nabire umwikeke urangire ibintu bihere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Innocent muri aho Innocent
haze na banki moja
yo
banki moja
Innocent uje hano atarugwamo Innocent
hello
uje hano atarugwamo hanyuma ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro turi kumwe n'umushya na Jean Pierre Kidumu mucuraranze kirangirana
ego mwakoze kumijambo kambiro mbanje gukengurukira uwo mutumire yo nakuze ndamwumva ari muririmbyi akomeye cyane nagenda mubazi none nakubaha Kidumu ko tuzi uko nawe nzwe ufise uburyo butari buke wowe uri kurategura iki kubijyanye no guterera amafaranga y'agaciro cyangwa gushinga amasosiyete
Yesu Kristo
ukoranye n'abantu bakwizatunga kugira ngo Burundi bushobore kuronka igitoro
uraza abaririmbyi icyo bokora abaririmbyi icyo bokora bofasha nka turisme mu bintu by'ingenzi gutuma igihugu kigira turisme iri hejuru abaririmbyi ibyo bobikora ariko iwacu je icyo mbona nibahawe icyo kibanza cyuko babaha babasunika imbere mu gukwega ingenzi mu gihugu ingenzi burya zizana amahera y'agaciro icyo gisata ntikigeze gihabwa ingufu zikwiye urumvikanye ariko nta muntu iki si kibazo cy'umuntu ngo ni umuntu yoza n'igitoro mu oya ntibikunda aya n'amareta ku mareta ibintu by'igitoro n'amareta ku mareta ibintu biturenge aho bigeze n'ibintu biturenge navuze mu ntango yuko urantahura byinshi ibi byarananiye gutahura sinibaza nabo niko batabibona navuze ubutwari Burundi n'umurundi nka wewe nka jewe sinibaza nawe niko atabibona arabiye nicyo kugwa hajya arakizi je nibaza ko twobiha umwanya tumuto inyishu zoboneka vuba cyane yishi zobone
ndabura mu kanya
wa Kidumu
muze muri buka yuko twavuze abarundi bavuze yuko Burundi butigeze bugwa mu isanganya niri tutarivuka tu bizogenda neza vuba cyane
mwe musiki ni kibazo
no
ino sa Deka duhi jambo, huni mwenye wanyi radio, ijwi ya Amerika. Adela, muraho, murakumi.
Ndaho, ndashimana.
Murihega, Adela.
Utubugana ndi mkisagara cha Bujumbura, Burundi.
Nibyiza cyane rwose, murafite kibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe na Jean-Pierre Kidumu. Nimbona.
Ego, nashaka kureka ubwa mbere nimbona Jean-Pierre Kidumu. Umutana cyane twumva ari umuntu ashikiriza ubutumwa mu muziki unakundwa cyane kugeza aka kanya. Hanyuma tukaca tunashima ukuntu amaradiyo hari uruhara afise rwo kuza arazana amasuje y'ibibari biboneka kumenga hari ibitariko bigenda neza. Nkagira nti ibi bintu by'ibiciro natwe nk'uko umutumire Kidumu abivuze hariho igihe bifika umuntu akabura ibyo ari byo kugira umuntu asobanukirwe bisagara n'ibindi byinshi. Ubwo tukareka turabona neza ibiciro umutabura biba dasinzingira n'ibihe bigenda biraho ibindi.
Yego me Adelin reka tubashimire cyane rwose, reka dushimire n'abandi bose badutekamo. Hanyuma n'umushyira ntahe
ariko n'imyirano ngerageje kunganira Kidumu kumwe n'abandi bahanzi. Iki kibazo cinte cicoboterera ubushikiranganji bw'imiego batubizme bongira bakareka abaririmbyi bagategura ibiteramo
Adela. Icyo nicyo cyiyumviro na Kidumu yashikirije mu kanya. Kidumu mu kanya gatoya cyane rwose, icyiyumviro cya Adela. Nimbona.
Yego.
Nashaka rero ndabashimire mu shiga ntahe Jean Pierre Nimbona kukanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Turashimiye abanywanyi bose.
Ndizeye yuko byagenze neza kandi mwakoze kumbuza n'abanyagihugu.
Ikiganiro cyari cyiza cyane rwose, mwakoze cyane rwose. Turashimiye n'abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamaro gashikiriza ibyimuro byabo. Turashimiye Desa Mekonena yadufashe mu buryo bw'izuma no kwegeranya ikiganiro. Turashimiye kandi na Edi Rwema, tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Turabashimiye mwese rero, mugira amahoro. Tubasize tubashikiriza akazi kika Kidumu Jean Pierre Nimbona. Mugira amahoro aho muri hose.
Murakoze.
Mapenzi ni moto wako.